Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye bucya, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa mbere, itariki ya 12 ukwezi kwa 11 umwaka w'2018. Ku mirongo migufi kugera saa mbiri mudukurikire kuri metero 25, 31 na 41. Amakuru: inkambi y'impunzi ya Mulongwe yarengewe n'imvura.
Nta muntu n'umwe wigeze aryama, twese twahagurukiye rimwe turasayidirana, ihema iraguruka iragenda, tubura ukuntu tubigenza. Ibintu byose turabifata turabyimura kugira ngo abandi babone aho baryama, mbere bamwe batwaraye tuvundana twa emwana.
Uyu ni Miburo Seraphine w'i Mulongwe. Naho mu Burundi, abahunguka nabo barashaka gushyirwa mu bazatora mu 2020. Abana bo ku Nkombo bo bakeneye amashuri ahagije. Tubafitiye kandi n'amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ariya makuru yo mu biyaga bigari yarabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyiz Bigirimana. Waramutse neza Aloyiz.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Imiriro y'inkazi irabandanya y'inkumbi hano muri Leta Zumwe za Amerika, muri Leta ya California. Hari ku munsi w'Imana ejo, abantu 31 gushika ubu nibo bari bamaze kumenyekana ko bafuye, kandi ibyo bitigiri ngo birashobora kurenga mu gihe abatabara babandanya gushika mu bice byahiye biratukombera. Ibihumbi by'abanyagihugu barahunze batwara ibyo bashoboye guhungisha. Abategetsi bavuga ko iyo miriro imaze kurwanywa ku bice 25%, mu gihe abandi bavuga ko imaze kurwanywa ku bice 10%. Abarwanya imiriro barenga 8,000 nibo bari ku kivi bariko barahangana n'iyo miriro mu manuko hamwe no mu buraruko bwa Leta ya California. Imiriro yatanguye ku munsi wa kane yunyurwa kandi n'ubugaragwa hamwe n'umuyaga mwinshi. Abategetsi bavuga ko iyo miriro ariyo yasambuye ibintu byinshi muri kahise k'iyo Leta, kandi ibaye iyigira gatatu yishe abantu benshi. Leta Zumwe za Amerika ejo kuw'Imana niho bibuka umunsi wiswe Veterans Day mu Cyongereza, naho igihugu buri mwaka cibuka imiliyoni z'abagabo hamwe n'abagore bakoreye igisirikare cy'igihugu rimwe na rimwe bakigura ubuzima bwabo. Perezida Donald Trump aho yari Paris mu Bufaransa yanditse mu butumwa bwa Twitter, yavuze ko kwibuka imyaka 100 intambara ya kabiri y'isi irangiye ari kwibuka intwaro zarwaniye Amerika muri iyo ntambara, hamwe n'uwo wese yarwanye kugira igihugu kigira amahoro, gikomere kandi kidegembye gushika uko kiri ubu. Nawe Perezida Barack Obama yahoze arongoye Amerika, mu butumwa yashikirije bwa Twitter yarashimiye abahoze ku rugamba hamwe n'imiryango yabo. Avuga ko Abanyamerika bose bashobora kubigira ko mu kwerekana umutima wo gukunda igihugu n'abakibamwo. Muri Leta Zumwe za Amerika uwo munsi rero uhimbazwa icetse kuri uyu munsi wa mbere, kuko itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 uyo munsi mukuru wibukirwa ko yashitse ari mu mpera z'indwi. Abanyagihugu bo mu ntara zo mu buseruko bwa Ukraine zigaruriwe n'Uburusiya ejo kuw'Imana niho bazindukira mu matora y'indongozi za Leta. Amatora perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yise ko atari amatora bwite. Ayo matora yiyamirijwe n'ubutegetsi bwa Ukraine. Leta Zumwe za Amerika hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya bavuga ko atemewe n'amategeko, kandi aje gusubiza inyuma umugambi wo kuganira kuri iyo ntara yitwa ko yanyazwe. Federica Mogherini ajejwe imigenderanire n'amakungu mu muryango w'umwe bwa Buraya yavuze ko ishyirahamwe aserukira ritazokwemera ibizova muri ayo matora. Mwibuke ko Uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea muri 2014, ariko bwama bwahakanye ko atari bwo buha ibirwanisho abarwanyi biyonkoye kuri icyo gihugu. umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yaciriye urugendo rwiwe hagati yarimwo I Paris mu Faransa asubira mu gihugu ciwe n'inyuma y'ubwicanyi bwadutse mu ntara ya Gaza ntibiramenyekana uwatanguye gusotora uwundi muri iyo ntambara aho abanyepalestina batandatu hamwe n'umusirikare wa Israeli bahasize ubuzima ku munsi w'Imana ejo umuhari Hamas uvuga ko Israeli ariyo yinjiye mu ntara ya Gaza guhiga umukuru w'igisirikare cya Hamas uvuga kandi ko Israeli yagavye ibitero by'indege mu ntumbero yo gucira inzira abanyisiraeli bari bagoteweyo Israeli nayo ntitanga makuru ku cyo yise ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe byabaye ku munsi w'Imana ejo Intambara hagati y'abarwanyi b'abahuti bashikikiwe na Irani hamwe n'inteko za Yemen zishikikiwe n'urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite zaradutse mu mabarabara yerekeza ku kivuko cya Hodeida umusirikare wo ku ruhande rw'igisirikare cya Yemen yavuze ejo ku munsi w'Imana ko abasirikare babo bateye bagamije kwirukana abarwanyi bagenzura ico kivuko gica ko ibifungurwa imiti hamwe n'ibindi byankenerwa ku banyagihugu abatanga imfashanyo bafise amakenga kw'izo ntambara zadutse zizohungabanya ibikorwa byabo byo gutanga imfashanyo kandi bizotera inzara mu gihugu gisa nuko kiriko kiragana kija mu mafa abasirikare ba Arabia Saudite bagiriza abarwanyi b'abahuti kuba bakoresha ico kivuko kugira biborohere murambabarira kuronka ibirwanisho biva muri Irani ibyagirije igihugu cya Irani gihakana raporo zivuga ko abanyagihugu bashika kundwi ari bo biciwe muri izo ntambara zeje ku munsi w'Imana
Aloyizi urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho amakuru yo mu biyaga bigari Abantu baba mu nkambi y'impunzi ya Mulongwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye banyagirwa umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yabasuye
Izi mpunzi zirenga 200 zimaze amezi atandatu zikambitse mu bihangara byo mu nkambi y'Imurungwe umugezi itegereje kuzahabwa mu pariseri kugira ngo ziyubakire amazu yo guturamo zivuga yuko imvura ivanze n'umuyaga yarayiguye yatumye zirara zinyagirwa ibintu nabyo byiganjemo ibiribwa nabyo birara binyagirwa bikurikiranye n'uko imvura yarayiguye yavanyeho amwe mu mashitingi yarasakaje ibihangari Miburo Sarafina ni presidente wa hangari aba mama yo muri bloke ya 14
nta muntu numwe wigeza njyama twese twahagurukiye rimwe turasayidirana ihemiraguruka iragenda tubura ukuntu tubigenza ibintu byose turabifata turabyimura kugira ngo abandi babone aho baryama mbere bamwe batwaraye tugundana twa emwana sinzi ukuntu sinzi uko nabivuga kuko abari baryamye hangaha baje mpaka baryama hangaha turara turagundana nta n'ukuntu umuntu yabona agakwarambya nk'umurongozi w'iyi sare Icyo nasaba gusa nuko batwubakira neza kugira ngo bakaduhereza intuza nakaho tuba kandi bakaduhereza amazu
Ndiyo kubgayo ya center avuga yuko iyi mvura niyo ngera kugwa bazagira ingorane zirenze kuko iyi mvura iguye yinjira mu bihangara akambitse impunzi maze konona ibiribwa byazo ndetse naho zirara
Cyawe cyo nosaba ndabasabye abajejwe abaturongoye yuko wo muri center banyakubahwa bo tugirira ingufu bakatwubakira amazu tukimukiramo nibibondo kubera turi ngaha mu bihangare hazononekana byinshi kandi n'urubyaro rwacu ruzohona kumbo yimbeho iyi mvura iguye nta mahoro twigera turonka imivo idutemberamo kubera bubatse amahangare bayubatse nabi imivu kigumi dutemberamo nta mahoro twigera turonka duja duheka abana abandi tubugira tubabyura tugasanga bamaze kunyagirwa bamaze gutoha batwawe n'utwo kujya nyene tubayeho nabi turahangayitse kumva y'ibihangare
mu rwego rwo gutuza izi mpunzi ziri muri iyi nkambi ishiramwe rya seri binyuje mu ishiramwe rishinzwe inyubako rya ARD rigenda ritanga amapariseri ibiti ndetse n'amafaranga yo kubaka amazu kuri izi mpunzi zituye murongwe ariko kuri izi mpunzi nshasha irishyiramwe rivuga yuko kubera ikibazo cy'amikoro make buri impunzi zishakira amadafari hanyuma bakazayishakira ibyo gusakarisha. Izi mpunzi zimaze amezi atandatu muri ibi bihangare zivuga yuko ingingo y'ishyirahamwe rya ARD yo kuzisaba kwiyubakira inzu y'amadafari mu kwezi kumwe kugira ngo zizahabwe ibikoresho byo gusakarisha izazigora, kuko kugeza iyi saha nta bikoresho byo gukora amadafari izi mpunzi zari zahabwa, kandi n'amazi yo gukoresha amadafari muri inkambi ya Murongwe n'ingora bayizi.
Aya mazi y'amatafari no kuri batubwiye ko tuzishaturira twebwe abantu b'abakecuru n'abamama no kuri hagera yaho tubirabye twabyumvirize nyine bimeze ntabyo tuzoshobora. Ati gute twebwe turabye igihe cy'imvura, igihe cy'imvura ntabwo tuzanika itafari nawe tuzoronka tuyashyire ikigira kabiri. Nukuri hase nibirabi ikirungi kiri nukuri amahera nukugira yo gufyatuza amatafari yumye kugira natwe twubake ingurikira.
Ubusanzwe izi mpunzi zo muri inkambi zari zisanzwe zihabwa ibiti, imisumari ndetse n'amashitingi yo kubakisha hanyuma zigahabwa n'amafaranga yo kwishyura umufundi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika imurongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Abarundi bahunguka bo mu ntara ya Kirundo barasaba leta kubashyira nabo ku rutonde rw'abazatora mu 2020. Jean Bosco Ndarurenza araduhiye inkuru.
Kwiyandikisha mu matora yimirije mu mwaka w'2020 byabereye rimwe mu ntango z'uno mwaka, no kwiyandikisha kwemeza cyangwa guhakana ibyirizwa shingiro byahavuye byemezwa ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyine. Mu gihe cyo kwiyandikisha abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania, bamwe bari bamaze gutaha abandi bari bakiriko baravyitegurira. Uyu ari mu bahungutse kuri uyu wa kane w'indwi turangije avuga ko yari yiyandikije ku rutonde rw'abifuza gutahuka kare kugira amatora yo mu 2020 ntazomucike. Avuga ko yahavuye ahura n'ikibazo cyo kutamushyira ku rutonde rw'abahunguka ubwa mbere kugira icyifuzo kiwe kije mu ngiro.
Generalize mu kwezi kwa kane mvuga ati amatora ya 2020 azongende gushika basi nageze muhira mu kwezi kwa kane kwa 2017 bamuhunguye mu kwezi kwa 11 kwa 2018 none cyari twatuje kugira tugire iki dukora amatora twubaka igihugu cyacu none bazavuga yuko baba barakwije igitigiri cy'abazotora. Abo bandi nabo bene igihugu barimo baraza n'abandi babacyandikishije kandi twari twadungutse kwa dushaka gutora kuzotora wumva ibyo bintu ibyo baba nk'ijonjo nk'uko duhungutse turi mpunzi. Umurundi uwo ari we wese yumva ki ari umurundi yo kwiyandikisha amatora tukazotora amatora y'2020.
Aba bahungukanye n'uwo wa mbere bati mu gihe tutoshikwa ku rutonde rw'abazotora kuba dusa n'abakuwe ku rutonde rw'abandi barundi.
Icyo kintu naho no kibura kandi umurundi kandi nkaba mpungutse kandi nkaba ngiye mu Burundi bwacu nipfuza ko natwe abantu b'impunzi tumaze guhunguka ko bona twoboca baducya ku rutonde hanyuma nako tukazotora nk'abandi kuko nako tura barundi kabisa. Mbere ahubwo ni byiza kuba tuje n'amatora twimirije n'amatora bisaba ko natwe tuzotora ayo matora mu gihe ntoja nk'urumva no ndi mu Burundi nyene byumvikana ko ntoba ndi mu Burundi ahubwo bisaba ko nange ntotora nyene tukaba barundi kwega nk'ahantu duhungutse
cyo mu Burundi ahubwo isa natwe twabe abene guva na kera turasa yawe dufashe turonke kuko twana kwiri ubundi watu tuvushikiye tubutete mbere kubere imyaka yeze kwicaye ni twarahonge vyinshi.
Icyo basaba batware ni ukubafasha kubaronsa ivyankenerwa kugira bashobore gushirwa ku rutonde rw'abazitabira amatora yimirije mu 2020.
Leta yoraba kabisa twebwe nibwo biruko naho twahunze yoranzwe twahunze ko twahunze ibitandukanye kuko nkaje ku ruhande rwanjye ndifuza yuko bosonatu urupapuro gutora tuje twiteze yuko nako dusha mu rutonde rw'abandi kuko nawe turabarundi kiri kintu twosaba nuko twosaba yuko mutuma tuduturuka ko abadutwabo dusahiriza bakatondera izo mpapuro bakadusha mu rutonde rw'abandi tugatora nk'abandi kuko nawe turabarundi nk'abandi nyine.
Gushika mu kwezi kw'indwi ko mu mwaka uheze abarundi barenga 200,230 nibo baharugwa na leta y'u Burundi ko bamaze guhunguka nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza.
Tugomba gutera kamu n'abandi barundi bene wacu bakiri mu makambi y'impunzi tubandi gushimira ibihugu bya Tanzania, Congo na Kenya bamaze iminsi bakora na leta yacu kugira ngo batahuke ku bwinshi tukadushimiye yuko kubamenyesha yuko muri ino myaka ibiri abarundi maze guhunguka barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu.
Inyuma yabo burindwi ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ifatanije n'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi yabandanije gutahukana abandi bifuje gutahuka ku bushake bwabo. Ni muri abo bahungutse vuba hagwiriyemo abatashoboye kwiyandikisha ngo baze bitabire amatora y'imirije. Kuri icyo cyifuzo cyabo twagerageje kurondera Philippe Nzobonariba avugira umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora mu Burundi. Ntitwashoboye kuronka utwakira kuri telefone yiwe kugira tumusabe umuco. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu kirwa cya Nkombo mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, icyumba cy'ishuri kigamo abana 50 cyangwa 60 ni benshi pe bitewe n'ikibazo cy'amashuri adahagije. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yagiye kureba uko bimeze atuzanira iyi nkuru.
Aho ni muri kimwe mu byumba byo kwigiramo ku ishuri ribanza rya Nkombo Foundation School, kimwe mu bigo by'amashuri bitandatu bibarizwa muri uyu murenge ugizwe n'ikirwa kiri rwagati mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abarerera kuri iki kirwa bagaragaza ko umubare w'abana bagejeje imyaka yo kwiga cyane cyane mu mashuri y'inshuke n'abanza udahwanye n'ibyumba byo kwigiramo bihari, mu gihe gahunda ya leta iteganya ko ubucucike mu mashuri bugabanuka bukagera nibura ku bana 30 mu cyumba kimwe cy'ishuri, ahabura cyari hagati ya 50 na 60. Ibyo bigatera ingaruka ku bana ndetse n'ababarera.
Kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri. Urumva niba umwarimu agira igihe cyo kwigisha isomo mu minota 40, biragoye kujya mu minota 5 umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluation abamaze gukosora abana uko ari 50, niho uzasanga umwarimu akosora 5, 7, abandi bakagenda badakosowe batamenye uko bakoze ibibazo neza.
Ubwo bucucike bugaragara mu mashuri abanza n'ay'incuke aho ku Nkombo buratuma ibigo byifata mu kwakira abana bitewe n'uko byashyikije ndetse bikarenza umubare uhwanye n'ibyumba bihari, bityo hakaba n'abatiga cyangwa se bakisanga bibasaba gukora ingendo ndende ngo babone ishuri ryo kwigiramo.
Hari abana batiga bitewe n'uko batabona aho bigira, cyane cyane wibanze nko ku bana bigamo muri garidiyene n'abana babageze mu wa mbere. Hari benshi batiga bitewe n'uko tuba tutabakire cyangwa biga kure bakava nko mu mudugudu wa Gisunyu uri hepfo cyane wegeranye na Gihaya ya Gihundwe, bakajya kwiga kuri Saint Pierre kuko batinze kuza kwiyandikisha, ugasanga bakora urugendo rurerure ku buryo kugera ku ishuri bibagora.
Ibyo kandi biragaragarira no ku bana bagejeje igihe cyo kwiga, usanga bari ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu aha ku Nkombo mu mirimo itandukanye irimo n'iy'uburobyi mu minsi ubundi bakabaye bari mu ishuri, nubwo bamwe muri bo bavuga ko babiterwa n'inzara.
Namerwa ariko byose n'inzara, niba ushaka utudugu nyine ukajya kuroba ukazizana mu kazi tukaziteka.
Iyo mvuye kuziroba twabaye dukenda dushira mu kiko ngatwosa, ariko iyo zabaye zinshi tukaziteka. Hari igihe iwacu bajya bibanduma cyangwa njye ngibwiriza nkajya kuziroba.
Iki kibazo cy'ubuke bw'amashuri muri Nkombo kandi kiri mu byo bamwe mu banyamadini bafatikanya na leta mu burezi kuri icyo kirwa baheruka kugaragariza Minisiteri y'Uburezi, ubwo Dr. Isaac Munyakazi umunyamabanga wayo ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yasuraga iki kirwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo.
Nka Minisiteri ngira ngo muri gahunda yo korohereza abana gukora ingendo ndende no kugabanya ubucucike mu mashuri, aha naho tuzagenera ibyumba by'inyongera bizatuma abana biga neza. Abahawe Smart Classroom tugomba nabo zo kuzuzuza, abafite amamashini bagomba kongerezwa uburyo bwa internet, bakazanahabwa na projector kugira ngo icyo twita smart classroom tushaka kuzuza n'ahandi no muri ibi bigo bya hano muri Nkombo nabyo tuzabihageza.
Aha mu murenge wa Nkombo amashuri ashobora kwakira abana biga mu yabanza 8 arimo rimwe rifite kuva mu incuke kugera mu mwaka wa 4 gusa, andabira arimo iryisumbuye ndetse n'iry'imyuga. Ni mu gihe iki kirwa kiri mu mirenge ituwe kurusha iyindi mu karere ka Rusizi n'abarenga 18,000. Inzego z'ubutegetsi muri Nkombo zikagaragaza ko uburumbuke mu babyeyi buri ku kigero kiri hejuru ku buryo hari imiryango myinshi ifite abana basaga 10. Ibyo bikaba biri mu bituma amashuri akenerwa ku bwinshi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, siporo n'imikino mu Burundi, Evariste Nzikobanyaha.
Mu ntumbero yo kwitegurira inkino zo gukuranamwo mu mupira w'amaguru hagati y'imigwi iserukira bihugu bya Afrika igera kuri 43, u Burundi urimwo uwo mugwi ubanaye gukina inkino zo kwipima inyuma yo gutsinda Message Ngozi mu ndwi hagati kuri uwa gatandatu. Intamba z'abatari z'inyaka 23 zatanye mu mitwe n'umugwi Vitaro. Ubwo rukino rwaranzwe n'ishaka ryo gushaka gutsinda ku mpande zose. Rwarangiye umurwi serukira gihugu Burundi utsinze Vitaro kimwe ku busa. Ijwi rya Amerika yegereye umumenyereza uwo murwi Joseph Bipfubusa, rimubaza nimba umurwi amenyereza witeguriye neza umugwi serukira gihugu wa Tanzania Taifa Stars ku munsi wa gatatu w'inondwi.
Oya ni selection, umva meze kuba selection ari ukutamenye kutaramenyerana kw'abakinyi, umva kw'abakinyi benshi baba bavuye mu gitandukanye, umva hari ibintu kibura tactically tugiye gukosora n'ibyo cyaje cyatumye dushobora gusindiza kimwe.
Pasika imisi itaringa itatu ngo mukire n'umugwi serukira gihugu wa Tanzania, ni giki mugiye gukora muri iyi minsi mike isigaye?
Oya ni kesho ya reglage tactique gusa nta bintu bizigiye gukora twiye gukosora tactically.
Ubwo rukino ni rumwe muzo gukura namwo kugira haboneke imigwi izoja mu nkino za nyuma zizobera mu gihugu cha Misiri mu mwaka uza wa 2019. Ku ruhande rwa Vitalo, inyuma yo gutsindwa n'intamba mu rugamba kime ku busa, ngo ni intambwe kuri uwo murwi nk'uko bivugwa na Gilbert Kanyenkore, umumenyereza uwo mugwi yabwijwe rya Amerika kugo rukino ari rumwe muzakivandimwe Vitalo itegerezwa gukina mu kwitegurira ihiganwa ry'igikombe cha CAF Coupe de la Confederation rizotangura mu ndwi zibiri.
Cyangombwa nari kushaka ndabe turiko turaraba buke buke ingene ekipe yacu izokina mu ndwi zibiri, kuraba bakinyi, kuraba ingene bakina kugira ngo dukosore. Turacyafite izindi match amikozi ibiri ngira tujushika ukina na New Star ya Duara mungu zibiri tumaze gukora ekipe ishobora kwidefanda. Ngira ngo rero gutsindwa kimwe ni ekipe selection y'abana ba 23 moins de 23 ans, nanje ndabafise benshi ba moins de 23 ans, ni byiza kuko match tunavuga ko ari ya domine natwe twatsinda itsindo natwe twashobora gutsinda match ya equilibre, donc turi mu nzira nziza.
Ngomenya ko inkino za nyuma z'imigwi iserukira bihugu y'abatarenza imyaka 23 zizobera mu gihugu cya Misiri kuva ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa 11 mu mwaka uza wa 2019. Imigwi itatu ya mbere ikazoserukira umugabane wa Afrika mu nkino zo kwidonora imitsi Jeux Olympiques zizobera mu gihugu cy'Ubuyapani muri 2022. Mwamenya ko umugwi w'intamba mu rugamba w'abakuze nawo uzawufashe urugendo ugana igihugu cya Sudani y'Epfo, aho uzokina kuri uyu wa gatatu nyene n'umugwi userukira ico gihugu. Ni rumwe muri za nkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi izoja mu nkino za nyuma z'igikombe cya Afrika gihuza imigwi serukira bihugu zizobera mu gihugu cya Kamerune mu mwaka uza wa 2019. Umupira w'amaboko basketball naho ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ku rwego rw'igihugu yarigeze ku munsi wa kabiri kuri uyu wa gatandatu. Ku ruhande rw'abigeme Imwaro, Le Gazelle watsinze Gitega Bills amanota 99 kuri 38 ku kibuga cha Departement Sport i Bujumbura. Berkostar watsinze Rumuri amanota 78 kuri 20. Young Sisters watsinze Aigle Noir amanota 62 ku 18. Ku ruhande rw'abagabo, Igitega Cankuzo watsinze Mwaro 91 kuri 55. Imwaro Jimkana watsinze Imbeya ku manota 78 kuri 59. Mu Rutana, Urunani watsinze Rutana ku manota 97 kuri 31. Ingozi Le Messager watsinzwe na Target Intamenwa ku manota 79 kuri 51. New Star watsinze Friend Team amanota 77 kuri 35. Mu Rumonge naho Dinamo watsinze Impaga mugwi wa Bururi kuko utashitse ku kibuga. Muri za nkino zo gukubitana ibifunsi boxe mu Gifaransa, umwigeme Ornella Habyarimana yafashe indege kuri w'Imana yerekeza igihugu cy'Ubuhinde mu higanwa ry'igikombe cy'isi. Iryo naryo rizotangura ku igenekerezo rya 12 rirangire kujya 15 ukwezi kwa 11 uno mwaka wa 2018. Tubibutse ko umwigeme Ornella Habyarimana ari watahukanye umudari w'inzahabu muri za nkino zihuza ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ziheruka kubera mu Burundi mu kwezi kw'icenda uno mwaka. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, siporo n'imikino mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda.
umukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu mu Rwanda hatangiye championnat y'icyo cy'ambere ku makipe y'abagabo ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Burengerazuba yatsinze Kirehe Volleyball Club amaseta 3-1 uyu mukino wari watangiye saa 5 ubera ikarongi indi mikino 3 isigaye yabere kuri stade ntoya y'Iremera guhera saa 6 ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo UTB yahuye na APR Volleyball Club UTB itsinda APR Volleyball Club amaseta 3-1 umukino watangiye saa 8 ikipe ya Gisagara Volleyball Club ari nayo ifite igikombe cya shampiyona giheruka yatsinze ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Burasirazuba amaseta 3-1 umukino w'umunsi watangiye saa 12 uhuza ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda Reg Volleyball Club n'ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo UTB muri uwo mukino wa nkubita ngo ukubite ikipe ya Reg Volleyball Club yegukanye iseti ya mbere ikipe ya UTB iragaruka itwara ya kabiri hanyuma Reg Volleyball Club itsinda amaseta 2 asigaye umukino urangira ikipe ya Reg Volleyball Club itsinze kaminuza ya UTB amaseta 3-1 ku ruhande rwa Reg Volleyball Club umukinnyi Christophe Mukunzi yagaragaje ikinyuranyo ahesha ikipe amanota 3 y'agaciro gakomeye yunganiwe na bagenzi be barimo Flavien Ndamukunda Peace Twagirayesu na Olivier Ntagengwa ku ruhande rwa kaminuza ya UTB y'umutoza mushya Fidele Nyirimana nubwo yakomeje kwiyandayanda yisanze irimo guterera umusozi muremure abakinnyi nka Aimable Mutuyimana John Nkurunziza na Placide Sibomana bakora iyo bwabaga ariko birangira Reg Volleyball Club ibarambitse hasi usibye gutsindirwa mu kibuga iyi kipe ya UTB Volleyball Club yatunguranye iserukana imyambaro itandukanye niyo yererekanye mu byumweru bibiri bishize ubwo yamurikaga ku mugaragaro abakinnyi izakoresha muri uyu mwaka w'imikino izi mpinduka zabaye nizerekeranye na nimero za bamwe mu bakinnyi Aimable Mutuyimana kapiteni w'iyi kipe wari werekanywe nk'uzajya yambara nimero 12 ari nayo yari isanzwe imuranga aho yagiye akina hose yagaragaye yambaye nimero 1 mu mugongo undi mukinnyi ni Ivan Mahoro ukina agaburira imipira bagenzi be wari wambaye nimero 3 mu gihe nyamara yari yahawe nimero 6 ibi byatumye bamwe mu bakurikiranira hafi volleyball bagasesengura akantu ku kandi nta guca ku ruhande bibaza impamvu yo kwerekana abakinnyi mu gihe bashobora guhindura imyambaro uko bishakiye hari n'abadatinya ndetse no kuvuga ko ibi bigaragaza ubunyamwuga buke tugarutse kuri shampiyona nyirizina nyuma y'umunsi wa mbere w'imikino ntabwo byoroshye kumenya ikipe izegukana igikombe cy'uyu mwaka ibi ni nabyo byemezwa n'umutoza wungirije w'ikipe ya Reg Volleyball Club Peter Kamasa
amakipe yose arakomeye uzajya ugikire gukura inota bibe ingume ujye Karongi ntabwo nahise ko yatsinda Kirehe urebye ntabwo nahise ko IPRC yabona seti muri Gisagara biragaragara ko shampiyona ikomeye irakomeye Aperi ni ikipe ikomeye ahubwo ntabwo ngira ngo uyu munsi bavuze ritime gatoya ariko twakinnye Matamikare ni ikipe ikomeye ni ikipe yatwugoye cyane badutsinze 3D bwa mbere tubatsinda 3D ariko ni ikipe ubona ko nimara kumenyerana izateza ibibazo ni amakipe yose arakomeye ntabwo bavuga ngo uyu nguyu azatwara shampiyona ariko Gisagara Reg UTB n'ubundi ziri favori ugereranyije n'uburyo ziyubatse ntabwo wazikura muri iyo kurusi
nyuma y'imikino y'ejo bundi kwa gatandatu habaye ikiganiro cyari kigenewe itangazamakuru kigamije gusobanura iby'irushanwa ry'igikombe cy'isi muri volleyball yo ku mucanga rigomba kubera hano mu Rwanda gusa ntabwo byoroshye kumenya ibyavugiye muri iki kiganiro kuko abashoboye kwinjira aho cyaberaga ari mbarwa amakuru ijwi rya Amerika yashoboye kumenya nuko uwitwa Queen Karimpinya ari we wabanzaga kurya kara uwo yashakaga ko yitabira icyo kiganiro bigakorwa mu ibanga rikomeye Perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda Leandre Karekezi ku murongo wa telefone yadutangarije ko ayo ari amakosa atwizeza ko ubutaha imikorere nk'iyo y'ubwiru itazongera ku wa gatandatu w'iki cyumweru twatangiye iyi shampiyona ya volleyball izakomeza mu ishuri rya IPRC Burasirazuba ikipe y'iri shuri izahura na IPRC Burengerazuba guhera saa 4 isaa 6 kaminuza y'ubukerarugendo UTB izahura na IPRC Burengerazuba hanyuma IPRC Burasirazuba ihure na UTB isaa 8 kuri stade ntoya y'Iremera ikipe ya Reg Volleyball Club izahura na APR Volleyball Club isaa 7 isaa 9 hazakina APR Volleyball Club na Kirehe Volleyball Club hanyuma guhera saa 11 ikipe ya Gisagara Volleyball Club icakirane na Reg Volleyball Club mu mukino w'ishiraniro yari Claude Munyandinda I Kigali
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255 kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane. Aya makuru nahahumurije, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.